VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga kuri uno munsi wa gatanu nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi turaganira ku buzima bw'abigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo abarongoye amashirahamwe aserukira abakora mu ngo. Muri bo bavuga ko iki gihe ikibazo bashira imbere cyane ari ikibazo cyo kudahembwa n'ibindi byinshi bijyanye no gufatwa nabi. Ni mu kanya gato.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mure ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu minsi yahera ijwi rya Amerika ryaraganiriye n'ishirahamwe Twiteze Imbere riharanira neza y'abagabo, imisore n'abigeme bakora umwuga wo guteka, gukora isuku n'ibindi bikorwa byo mu nzu. Abayoboye iryo shirahamwe bavuga ko baritanguje mu ntumbero yo guharanira ineza y'abakozi bo mu nzu bivuye ku bibazo bitandukanye bagenda bahura navyo mu buzima no mu mwuga wabo bakabura uwo babitura. Ikiganiro bagiranye n'ijwi rya Amerika mu minsi yahera, abagabo n'imisore b'iryo shirahamwe barashikirije ibitari bike biranga ubuzima bwabo bwa minsi yose n'inzitizi bahura nazo mu kazi kabo. Rero ntitwibagiye bagenzi babo babigeme bobo bajejwe cyane cyane gufasha kurera abana mu ngo. Ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi twashimye gufata akanya rero ko kuganira nabo ngo nabo bashikirize ibijanye n'umwuga wabo. Aho ni mu gihe indongozi z'ishirahamwe Twiteze Imbere zivuga ko abigeme bakora mu nzu bafise ibibazo bikomakomeye harimo ugukoreshwa badahembwa bisigaye vyibonekeza cyane muri iki gihe kumwe no gufatwa nabi. Umutumire wacu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ni Estella Nyandwi ajejwe ibikorwa vya misi yose vyishirahamwe Twiteze Imbere, akaba kandi ajejwe gutanga inyigisho zerekeye inyifato nziza ku bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo. Turavugana kandi na bamwe mu bigeme bakora mu ngo batubyire ibijanye n'umwuga wabo muri iki gihe. Reka rero nsabe abifuza gushikiriza ibibazo n'ivyumviro babe batenyenya gato mu gihe tuganira na bamwe mu bigeme bari muri umwuga wo kurera abana mu nzu mu ngo z'abantu. Ku murongo rero turafise nk'uko tubivuze Estelle Nyandwi, umutumire wacu tugiye kuganira nawe mbere yuko tuganira nawe bigeme bari muri uwo mwuga. Estelle Nyandwi, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Alo Estelle, uranyumva?
Ndakumva.
Mwiriwe neza, kaze mu kiganiro muri Isanga.
Namahoro.
Estera, muri make nkuko tubivuze mu ntango umwuga wo kurera abana mu ngo ni kintu hafi abantu benshi cyane mu Ibujumbura cyane cyane baba bafise umukobwa afasha isuku no kurera abana mu nzu. Ibibazo abo bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo bahura nazo nibihe akenshi cyane cyane mwebwe muri iryo shirahamwe mubibona gute ibibazo babanye navyo?
Ibibazo bahura navyo cyane cyane ni uko kenshi bakunda guhohoterwa bari mu mazu.
Bahohoterwa mu buhe buryo?
Kudahembwa cyane cyane na bakebuza.
Ibindi bibazo bahura navyo nibihe? Uvuze kudahembwa, ibindi bibazo ni nk'ibi?
hariho gukubitwa no kubaturubika cyane.
Ni
nge nusanga ibangamira ubukozi ubuzima bwabo bakozi bo mu mazi.
None tubwire zimwe mu nyifato nziza mwigisha, turumva ko muri bamwe mu bantu mwishira hamwe mujejwe gutanga inyigisho z'inyifato nziza umwigeme akwiye kugira iyakora uwo mwuga wo kurera abana. Nk'inyigisho mubaha ni nk'izihe mwishira hamwe cyane?
Inyigisho dambe tubaha, turatanga inyigisho z'isuku, tukabigisha inyifato uko kubaha basebuja babo na cyane cyane, tukabigisha kunyarutsa gukora akazi mu mwanya, hama tukabigisha no gukoresha ibintu basanze mu mazu nk'ibintu biba bikomakomeye nk'amaradiyo, amateleviziyo, ibintu nk'ibyo.
Izo nyigisho none muzitanga ku biro byanyu aho mu mukorera canke muja mu ngo z'abantu mukigisha abo bigeme baba basanzwe bari muri zongo mukazi mukabigisha ubwumenyi ukabahugumenyi
bisanzwe badusanga ku biro byaho dukorera hama tukabigisha izo nyigisho.
Hari nabo none musanga mu mazu yabo ko mu minsi yahera twumvise ko rimwe na rimwe muja mu ngo kutanga izo nyigisho ziba zifashe
ko rimwe na rimwe turashobora kujya mu makaritsiye tukabasanga mu ngo aho bakorera tukabaha izo nyigisho.
Nk'uko twabivuze ku murongo, turaza kugerageza kuronka na bamwe mu bigeme bakora muri uwo mwuga. Ishyirahamwe ryanyu rirashikiriza ko baca mu bibazo bitandukanye bikomakomeye, harimo nko kudahembwa, nko gufatwa nabi, nk'uko mubivuze mu kanya gato. Reka kumbure tuje ku murongo, dutangure twakire bamwe muri bo bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Nyuma yaho, nk'uko bisanzwe, kino kiganiro n'ikiganiro gijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika. Ariko mbere yaho, reka ndifuza kuvugana na bamwe muri abo bakenyezi baba bigeme bakora uwo mwuga wo kurera abana. Ndabwiye ku murongo ko dufise uwitwa na Ange, uranyumva? Allo Ange?
Da.
Mwiriwe neza Ange?
Mwiriwe.
Uduhamagaye uri he? Allo?
Si.
Allo, vuga cyane Ange, ndakumve, tukumve twese. Uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu Kanyombe.
Muri make watubwira Ange, umwuga wo kurera abana mu ngo wifashe gute, wowe ubayemo gute muri rusange?
Hama je kuri kurera abana.
Allo Ange?
Sa?
Duzijwe tukumve.
Kuri ibyo, kuri ako kazi ko kurera abana bo mu nzu. Kuri ako kazi ko kurera abana mu nzu. Birashika rimwe na rimwe abuja akavuga ati yagenze nabi, babona yuko nabigenze.
Telefone yawe ntimeze neza Ange, sindakumva neza. Ariko ndabwiye ku murongo ko dufise uwitwa Jeanne. Reka dufate Jeanne, turagaruka ku murongo, kumbure bakugarure ku murongo. Reka numve witwa Jeanne. Jeanne, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Mire neza Jeanne.
Ndakome.
Nawe ukora umwuga wo kurera abana mu ngo?
Yego, jewe
ukoze
abana mu ngo.
None ubwo buzima bwifashe gute, umwuga wawe wifashe gute muri iki gihe? Muri aka kanya umwuga wawe wo kurera abana wifashe gute, ubayemo gute muri rusange?
Ndafite aho nkora mugabo, simbona ko ndahabaye neza kubera ndabona ibitagenda neza. Ni ukuvuga abakoresha banje hari ibyo mbona bashaka kundenganyamo.
Nk'ibihe?
Fata nk'ubu ndababwiye ngo bampembe, barashobora igihe, urumva igihe cyo guhembwa kigeze niho bampera amahera. Urumva nk'ubu nshaka nk'ukugenda, dufate nk'imuhira kubera bamusanga tuva ruguru. Nukuvuga bacha bama inundi mwanya wo kujoduga, urumva aho nshakiye kujoduga kuramutsa abavyeyi canke
kujya kuri abo muryango iyo ndonkera umwana ndumva bamembere aho bashakiye nanjye kandi birambabaga
none bi
nyine usanga
uko kuba uragerageza kuvugana nabo ukabasigurira iyo ugerageje kuganira nabo bigenda gute bavyishura bate
ari mu mabudere wandi arankarira cyane
bitewe n'iki agukarira cyane bitewe n'iki
bo nta mpumwanya kuganira nawe cyane kuvuga ibiganiro byiwe no kumbaza ko umwana namafashe neza no kumbaza ko yoba yafunguye cyangwa ibindi bijyanye n'ibibazo byawe mfite ntabyumvirize
kuri wa rero wipfuza yuko mwoganira mukagirana uko ku kwicara mukaganira mukaronka kanyo ko kuganira
ndoba yo bikunda yo binkundira no mu
Murongo numva utameze neza duzijwi ugabanye radio ndumva hari radio inyuma yawe duzijwi
Buzati
Buzeni
yo vyakunda yo mpanga umwanya kugira ngo ndabikumbure bile ambaya amaze amembiye cyarenganye akamera bigitse kugira ngo nange bijye mba nkeneye babiro
ikibazo none gihambaye cyane kuri wa muri iki gihe ushira imbere cyane ubona kiri ntambanye ku mwuga wawe ni nk'iki he ushira imbere cyane cyane
ikibazo cyose cy'umbona nuko abakozi b'umuntu atanari cyane ikibabaje yero baje gukora ntuhembe kandi nawo amaherwe yakeneye baje sinari ntambamye mu gufatwa nabi twashaka umva bareke kudufata nabi kandi bongere baduhembe mu gikuko natwe tuba twakoze kandi tubabata ni cyo cyifuzo cyanjye ni ifuzo nyine ko umukoresha wese afata neza umukozi wiwe
urakoze cyane reka twakire Nadege yagarutse ku murongo Nadege nawe nyene nuwundi mukozi wo mu nzu naba ntihenze nabwiye ku murongo Nadege turi kumwe
ego turi kumwe
wiriwe neza Nadege
wiriwe
wowe uduhamagaye uri he ukorera he
oya nita mu kanyosha
Nadege none uyu mwuga ukoze ubona uwifashe gute muri iki gihe wowe ubaye mwo gute muri make
bisanzwe nk'uko byagerageje kubanza kuba rutagorana mu ntango narabanje ndafatwa nabi banturubika bakanshwanira bakankubika bivanye n'uko bitwaza ngo sinkora akazi kabo neza nyine uraza umuntu ahitangura akazi hari ibyo abataramenya kugira ngo ashobore kubanguka
wavuze ati baragukubita no kugukubita baragukubita
barashaka no kunkubita
baguhora kutamenya akazi neza
kubera sinari bwamenyera umwuga ariko ubu rero byarahindutse ubu ndahembwa umushahara ni neza nta kibazo na kimwe ariko kare siko byari bampemba ariko habaye induru ugasanga umwanya nari nanditse ko bampera ko umushahara sibo bawumpera ko
bakubwira ngo ikibazo gihagaze hehe kuko utaguhemba
bahagara kuko nyine ntari bwashobore kumenya akazi neza ngo mbanguke
none ico wewe busaba kuri wewe nk'abandi bagitangura umwuga ico busaba ko cokoreka kuba kuri abo bakoresha ni nk'ikihe cane cane
ikintu mbona ko nosaba nuko abakoresha b'abakozi bogerageza kubafata neza kugira ngo nabo bashobore kubona yuko mu gihe bashobora kuba babite bakabasaba ako kazi babone yuko baba bafite ibindi bintu byankenerwa mu buzima bwabo bashobora gukoresha umushahara kandi bakagerageza kubahiriza ubuzima bwabo
Urakoze cyane gose Nadege, urakoze. Estera, kuri iki kibazo urumva kiragarutse cyane, ikibazo cerekeye ugufatwa nabi, ugukankamigwa. None nko mwishira hamujyanye yo mwumvise benshi babituye bavuga ko bariko barafatwa nabi muri ubwo buryo, mubahanura iki abo bakozi bo mu nzu, abo bigeme mubahanura iki?
Cyambere turabahanura ukuntu bakwiye kwifata bashebya, kuri bakwiye gufata abashebya babo.
Mhm.
Kandi bakigenza neza imbere y'abashebya babo.
Yego, ariko mu gihe bifashe neza ariko bagakankamigwa, bagafatwa nabi nk'uko babishikirije, mubwo muri cyo gihe mubabwira ko bo byifatamwe gute, ko bogira gute?
Icyambere bo cyabaje bakwitisha amagi wacu.
Mhm.
Bamaze kwitwitisha amagi wacu tuca tugenda tukavugana n'abashebya babo.
Mhm.
Ukuntu akwiye gufata abakozi babo.
Barabumvira none ko ubisanzwe baba basanzwe ari bo babihembera, umva barabona ko barabaha ijambo canke barabaha agaciro kuvyo muba mwavuze?
Baraduha ijambo tukavugana nabo. Ubikunze arabyumva.
Ndabwiye ku murongo ko turonse uwundi mwigeme, ndabwiye ko dufise Liège. Liège uranyumva? Liève, Liève.
Yes,
hello. Mwiriwe neza Liev.
Ego na mahoro cyane.
Wowe uba he, ukorera he?
Aje nkorera ku Musangano horo.
Ikibazo tuko turaganira no musi wacumvise ubuzima bwo gukora mu nzu, gukorera abana bwifashe gute kuri wewe?
Ye nkore ubuzima. Kibazo gihara abana ndera batanu. Ama abana batanu baranuka bakari kokomora ibitutsi cyahe byose, ariko ndagerageza kubyihanganira. Ego hamasema umushahara se mawuze abagose mbona bampimba neza ukwezi guheze guheze zitatu bashobora kuduha nka zitanu kuko dukora turi abakozi batatu.
Batatu kugira kumukorera abo bana batanu?
Oya, umwe n'umujyamu undi umuboyi gende umuyaya ndera abo bana batanu.
None nkukorera abo bana batanu nkuko uvuze biragoye mu busanzwe, nkuko bivuze kubijanye n'ungene bagufata, kugutuka n'ibindi byinshi, kubijanye n'umwuga wawe kuwukora bica bigenda gute iyo ubayemo muri uko gutukwa no kwikokomoba, bigenda gute nk'umunsi ku munsi?
Nk'akazi kama ndagakunda kuko ndakamenyereye akazi, ariko urumva naho ndagakora neza nimba ho barakantu gakoshetse, ni kubera atasa akakunkankamira umukoresha akabona niko sinakoze, kandi nanjye mba mbona nazunganiza ibintu. Ego ugasanga nabyo nta mahoro ndabifitiyemo kubera aba ari karantoteza, kandi mba mbona ko nahejeje. Nimba nk'umwana ufate ariko arantuka ndamubwiye atari karantuka tuganisha hanze
Liève, none uragerageza kuvugana n'abakoresha bawe babivuga ko iki iyo ugerageje kubabwira canke uragerageza ukababwira?
Oya, n'ukuri je mu bitanze umukoresha ari uwandiza mitane nka mawuza. N'umuntu aguma ingiriwe akamwanya ashobora guha ngo umukozi mbona umengo byona atakora yuko yompa umwanya, kuko n'umuntu ata agukankamira nyine avugaga ko imugabo urumva avuze aravuga amagambo menshi akagutuka nyine akankamye, kandi aba ari kaguhora ibintu ukabona yuko ari amakosa maremare.
Ubona arico ntaguciriyemwo uko kugufata uko kutaguha umwanya kuri wo, ubona ari ukubera batafise umwanya ari mu kazi kenshi cyane canke no gusuzugura canke muri make ubifata ko ari kubera iki?
Ubisanze ndiko ndabiraba no gusuzugurana pana. Ego no gusuzugurana kuko abakoresha benshi, hari umukoresha ashobora kukwinubura umukozi ntagure umwanya wo kukuganiriza. Nko ku mutima ndafite byinshi nshobora nko kumubwira bijyanye n'akazi, ariko nkabona yuko umengo arafite akantu ko kwinubana, umengo ntashobora kumuha umwanya kuko muri jyewe ndafite ibintu byinshi nshobora kumubaza, ariko ndabona bitashoboka.
uwibaza ufise ubwoba none bwo kumwegera ngo umubaze ubona ufashe iyo ntambwe kumubwira ati umwompa kanya ubona yo kwemera
ndabona niyo kwemera n'ukuri
n'umvikana ntivyoroshe liyeje urakoze uri shishikara uti
dawana bitonyorohera kumuvugisha kuko numugoreza kugira umuvugisha nuka babona abasi ananyura mwe akakubaza ikintu tumwe tumwe mu kazi ukatuvuga ati je umugoreza kamba ibintu bimwe bimwe ndafite uburenganzira bwo kumubaza turi ku mutima we wanjye ariko n'umuntu niba avuye ku kazi arafungura akanuma yego ibintu nk'ibyo cyangwa n'umwe ngo nibyonyorohera yuko ndamusaba inkanya
urakoze cyane Liev kuri guhamya utanze bw'ubuzima ubayemo rizeye ko buzogenda neza buke buke ariko kumbure ico no shikiriza nuko wagerageza kumwegera naho bitoroshe kakumbure mpakanya Esther numve ko yogira ico yongiye ko kuvyo mushikirije cyangwa ico impanuro yoguha Esther muri iki gihe Liyeje babayemo muri ubwo buzima bwo kurera abana batanu akaba abona mabujata muhakanya kandi yifuza cyane ko yo uganira nawe uwo mugira inama ute inama iyi
se inama no mugira nuko twoshikira mabuja wiwe rimwe rimwe twatiye ka kumuhanura mabuja wiwe
umuhanura mute ubona muhanura mute yuko muhanura muri mwenyene we na mabuja yo canke muri kumwe wo bigenza ute muri make
kwa batiri kumwe nuwo mukoresha wiwe kugira muhe umwanya nyene bayaje kubera kenshi abigeme kenshi basanga bakunda guhohoterwa muri uko bamabuja babo ntibabaha umwanya ngo bayaje kubera amabuja babo abana ntibababona
urakoze cyane ndabwiye ku murongo ko dufise uwundi mwigeme yitwa Marie Chantal Marie Chantal uranyumva
Nakumva.
Reka mbanze shimire cyane gose abo bigeme mwese mumaze guhamagara n'abatwumva mwese mwifuza gushikiriza ikibazo n'icyumviro duhamagare nimero yacu ni 1-202-441-931 ni nimero nyene dusanzwe dukoresha mu kiganiro muri isanga ni 1-202-441-931 Marie Chantal wiriwe neza uduhamagaye uri he
Ibujumbura
ukiganiro turimo cyumvise muri make dushikiriza uko nawe urakora mu mwuga wo kurera abana
Yego
bigenda gute ubusi ku munsi ubayemo gute uwo mwuga
Tubayemo nabi badufata nabi hari aho bataduhemba hari aho badutuka hari aho batwirukana uko nyene hatukagenda kandi mudu baduhaye umva tukamererwa nabi cyane gose
icyo ushyira imbere cyane cyane ki ari kibazo kuri wowe kiri ntambanye kandi nk'uko uvuze kigutuma utagira amahoro muri umwuga wawe ni nk'iki ushyira imbere cyane cyane wifuza ko cohinduka
uko bo fata bakaza baratube barakaduhemba bakadufata neza kuko natwe turabantu nk'abandi batuko turondera ubuzima nk'uko nabo baburondera bakaduhemba bashibishitse bakatwirukana dushwanye bakaduhereza uduhuzu twacu bakaduhemba n'amafaranga yacu tuba twakoreye hama bakadusezerera tukagenda tukavana amahoro
Marie Chantal nawe wajuva muyihe ntara canke muyihe quartier yo bakwirukanye usubira hehe bigenda gute
Ena je mvingozi ibanyirukanye nta mujyango fisi bujumbura ngenda ndasaba indaro aho bayimpaye niho nonjya
urakoze cyane Marie Chantal urakoze cyane gose twizere ko bizogenda neza mu misiri imbere ku buzima bwo kurera umwana umwuga wawe ukagenda neza Estelle madame Estelle Nyandwi kuri iki kibazo nyene cyuko umwigeme ashobora kwirukanwa umwanya wari wese akaburi yaja ni yava hari ico mutegekanya gufasha mwishira hamwe mwo mufasha mute
Icyo twa mufasha hanini nuko yo cyaza kwitura mwishira hamwe
mumufasha mu buhe buryo? Allo Marie Chantal Esther
ubujye tumufashamo amanza katuyagira ikintu babashwanye nayo nabujya we cyangwa se bujya wiwe amafasha tumwereka akaza mu ishyirahamwe ry'iwacu amanza kutwitwa mu ishyirahamwe ry'iwacu turamuburanira
ni kuvuga mugerageza kumusubira mu kazi kiwe cyangwa kugerage mu buhe buryo mu muburanira
gerageza kumuburanira tubanza tukamufasha kwicura ubutungane ama ubutungane bukagira ico bukoze bakamutunganiriza kugira ngo bamusubize umushahara wiwe
urakoze cyane ndabiye ku murongo ko turonse abandi bigemere katwakire Marceline Marceline uranyumva miriwe neza Marceline
miriwe
uduhamagaye uri he ukorera he sina uti
kumusaga
umwuga wo kurera abana wifashe gute kuri wewe ubaye mute
wewe nyene mbaye mu buzima nyene wo kurera abana barantemba dufaranga duke ariko nyene ndatakumarira nsombona tumarira duke
Ariko mu bisanzwe bakoresha bawe bagufashe neza babeshe bumva ngo twavuganye bavuga ikibazo cyo gufatwa nabi no kudahembwa uravuze kudahembwa cyane cyane mu bisanzwe ufite imigenderanire myiza n'abagukoresha
Yo mu bisanzwe n'abese navuga ngo dufaranga ngo twifashe neza guko arahera mane de arahera mane
no meza tata meza ne None utuntu wisumamwo udukura he bica bigenda gute?
Ndabagurana nyene nk'ukunda nyene bakaba amadoteri bakambira ngo nibindire n'ihangana. Yego.
Ikibazo none ahanini ubona muri uwo mwuga wifuza ko cokemuka ni nk'ikihe canke icubona co hinduka co bari nk'ikihe ushira imbere cyane cyane.
Yewe cyo shira imbere mbona ayo cokemuka. Ndabwo senga ka imora nyene mbona yuko ndimbo dufaranga dufatika no gakora.
Nta kindi widogira uretse guhembwa neza kuri wewe nico ubona gihambaye.
Yena uko nyene mbona ubuzima ko butameze neza yuko natwe dutunganirize natwe tukarongo n'akazi dushaka gukora.
Urakoze cyane Marceline ndabwiye kandi ko ku murongo dufise uwitwa Leocadie Leocadie wiriwe neza Allo Leocadie
Wi ndabumva mwiriwe
Mwiriwe Leocadie uraho urakomeye
Ndamahoro
ukorera muye quartier muye ntara muri make ubuzima bw'ukorera abana nawe ndabwiye ku murongo ko urimo barera abana byifashe gute
Yemorera muri quartier Kabondo
duzijwi wegere telefone tukumve
Yemorera muri Kabondo ahibujumbu
byifashe gute umwuga wawe
Ndifite umwuga wo kurera abana
sindakumva duzijwi wegere telefone Leocadie ntitukumva neza
Ejenda bumba sindifite umwuga wo kurera abana jewe ndisuma mu fisaka akazindandariza mu restora
urafise none ico ushikiriza ku kiganiro cy'uyu munsi muri make cerekeye tuko turaganira uno munsi tuko turaganira ku buzima bw'abigeme barera abana mu ngo uwo mwuga wo kurera abana uko wifashe muri iki gihe tuko turaganira nishira hamwe twiteze imbere riharanira agateka kabo hari cyo ushikiriza kuri uwo mwuga no kuba urimo
kubera ndabiraba nkabona bagira ikibazo cyane cyane ukuntu babagaya ukuntu babakankamira ese ushikiriza nuko bari bakwiye kubafasha neza hama ukabahemba buri gihe ntabo kigeze kugira ngo nabo bifate uko bakora
telefone yawe ntitukumva neza ariko urakoze cyane Leocadie kubona wahamagaye ugashikiriza icyumviro ushigikira abigeme bari mu mwuga wo kurera abana ndakeka ko bakumvise ko umurongo wawe ntiwumvikana neza ariko urakoze gushikiriza ko bufatwa neza bagahembwa iyo hageze mfaso ni Nyandwi Estella ku kibazo cerekeye akazi bakora mu nzu benshi bavuze ko bafatwa nabi bavuze ko badahembwa neza batukwa benshi tugaruke ku kibazo cerekeye akazi bakora n'ingene bagakora kumbure ntishatse kuvuga ko batagakora neza ariko hari abashobora kuba batagakora neza bigatuma aba bakoresha babakankamira babafata nabi ntibisigura ko byemewe ariko aha bakobwa baba baje batazi umwuga wo mubafasha kumenya vuba mu gihe kingana gute kugira ngo bashike bamenya akazi neza bakaje mu bakazi ubishyira hamujyanye ribafasha mu gihe ngo kingana gute
bari gishinyuga
mu mezi atandatu baba bakamenye neza canke ayo mezi si menshi cyane kugira ngo umuntu yitegure gukora mu nzu katuje ku murongo turafise abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bifuza gushikiriza ikibazo n'icyumviro ndabyo ko dufise Fabien uranyumva
ndabumva cyane
wiriwe neza Fabien uduhamagaye uri he uduzi ijwi shikiriza ikibazo n'icyumviro mu majambo make
ego nashaka kugira icyo mperereye kuri abo bashiki bacu akazi ko mu rugo bari gukora akazi ko mu rugo mu by'ukuri abashiki bacu barabangamirwa cyane
uduzi ijwi
ati barabangamirwa cyane
mu buhe buryo
abo nanjye nimva naho nagakozeho naragakoze nkorana n'umukobwa nk'uko turakorana dukorera umuntu umwe ariko yaragaburira umwana yamara kumugaburira nyirabujya akamutuka ari we mabuja jewe nk'umuntu w'umugabo namubaza ati none se mabuja kuri kumutuka ubona ari kugaburira umwana urabona ari uwo munsi ko mbona nukomeza kumubwira nabi ari kugaburira umwana ashobora kutamugaburira neza bitewe n'ukuntu uri kumubangamira babujya akavuga ati wabize ntibikureba niba mwaje gukora akazi mba mwaje gukora akazi ntabwo mba nshaka ikintu na kimwe mumba gakora ibyo mushinzwe
byavakibaza
ese
komeza
ukibaza ese wowe niba uri gukora akazi bosi wawe cyangwa mabujya wawe ntaguha umwanya wo kuganira nawe niba ari n'ikosa wakoze ntakwereka iryo kosa ukora ibintu wowe nawe niba ufite ikibazo nuwe wakimubaza ngo umubwire tugiye mbangamiwe n'iki ntashaka nkukumva ahubwo bo nujya hejuru gusakakwereka nigutukana gusa ari naho bahera banashaka gukora n'ubugome bitewe nabo n'ubugome bakoreye
none kuri wega none kuri wega Fabien ku bijyanye n'uko ukuntu aba yamufashe nabi biterwa n'iki kuri wewe ni inyifato mbi y'uwo mukoresha cyangwa n'uko aba ari mu byinshi afite akazi kenshi cyangwa ashavuye ko batakoze akazi neza ni kuki iyo fata uwo mwanya ni kuki iyo mufata nabi gutyo onye umuntu asanzwe akoresha kandi agaburira umwana wiwe kuri wewe ubona bimva kuki
niboneye ni agasuzuguro ko kuba badashaka kumva ko uyu ukora umukozi wo mu nzu nawe atajambo yagira kuriya nawe umukozi wo mu nzu akora akazi nk'uko nawe usohoka hanze ukajya kugakora mu biro bitandukanye ariko kubera ko agasuzuguro bavuga ati jyewe ndamukoresha uyu ni umupagasi urumva umukozi wo mu rugo ahabwa amazina atandukanye amazina sinzi niwe wabona umubare wayaha ni amazina menshi atandukanye bakabyarugo bande ibintu nk'ibyo ngibyo wumvaye nkawe uri umukozi ukumva uri kwitwa amazina nk'ayo noneho waba uri gukora akazi kawe neza wagatunganije wowe nawe ubwabo birashoboka kuko ushobora kwibwira ko ibintu wabikoze neza hakabamo agakosa birashoboka ariko nawe yakakwegira akakwereka akaza kosa wagakoze urabona ko bitaritunganije neza ariko ejo ntuzabyongera cyane subira inyuma uritunganye aho rero kuba yakabikubwiye neza ahubwo araza akajya hejuru akagutuka ukabona ibabye n'umuntu w'umumama afite abana batatu arakoresha umukobwa w'imyaka 25 cyangwa 30 yamusigaranye urugo rwiwe rwose amusigaranye abo bana batatu amusigaranye ibyo mugaburiye ariko atajyaho kumubaza ati abana bagenze gute se mwiriwe gute no gushyika mucira mu maso urebe uko usareba iki bana bandi byagenze gute urumva ko uwo muntu azakora akazi gute batahawe uwo mwanya
urakoze cyane Fabien urakoze cyane kuri icyo cyumviro ushikirije reka twakire na Ernest uranyumva
ego menda kumva
amahoro neza Ernest duhamagaye uri
bo agende mu jumbura
shikirije kibazo cyane cyumviro
bo je cyumviro nagomba gushikiriza nuko umuntu wari wese iyo avuga ko atakoresha umukozi yomenya yuko icyambye ko ari mukoresha nuko ari ikintu atari yishoboreye rero kubona icyo kintu yafashiye initiative yo kuvuga ati mukoreshe niba uko yomenya yuko nawe ari ku kazi nka kujya nawe bari kutandikaga mugabe nkacyangaruka rero ku bantu bamwe bamwe hari abakozi bamwe bamwe yo kisanga bashyitse mu kazi kabo babyifatemo neza bakigira ingingo yo kugira ubunyonyi kuko tugerageje kuraba ariho benshi bashika ku kazi kabo rero nk'abantu usanga bagira nk'ibintu by'amasitoke mu nzu benshi kubera bashyitse basanga bya bintu bajya ko bari bashaka ko bazaza bagenda gusoma kugira ngo babone ukuntu banyumira amahera amwe amwe ukakisanga kibafata iyindi ngeso yo kwiba rero nacyo nshaka kubaza uwo mutumire none mu gihe abo bakozi babo donke hagize ugize ubusuma muri icyo gihe ibatwa nde baca biyaderesa kuri uwo muntu cyane intererano yanjye n'ikibazo byariye
murakoze cyane Ernest kaduha kanya Nyanduye Esther akwishure Esther kiyo kibazo cha Ernest ucishurute iyo abakozi batangiye kwiba ubigeme batangiye kwiba bigenda gute
Ubisanzwe mwishyira mu giwacu tumaze kuba twatanze umukozi no kuvuga umukoresha yaje gutora umukozi mwishyira hamwe wacu abazwi tuba tumuzi tuba tufise karangamuntu kiwe tuba tuzi haba nakuvuga iyo agize amakosa uwo mukoresha araza akitura mu ishyirahamwe akatubwira ati umukozi wanyu umeze uko yaranye ibyo se nk'ibyagenze ukundi muri icyo gihe turamurondera twege nyine hanyuma tumutoye kandi ntidushaka kureka kumutora dutegereza kumutora hanyuma tukamenya ibyo ari byo tukababaza bose bakatubwira ukuntu byagenze hanyuma rero twe dushaka kwiga icyo kibazo tukamenya ukuntu tubigenza nimba ari ukuriha uwo mukoresha ibyo yatwaye ibyo iyo atwaye umukoresha tukaziga tukaraba ukuntu byogenda
urakoze cyane Nyandwi reka twakire ku murongo turafise Innocent uranyumva
yego
meriwe neza Innocent duhamagaye uri hehe halo Innocent
ndabumva
shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro gusa nuko abakobwa bakora bene ako kazi ko kurera abana bakunda gufatwa nabi cyane cyane na ba inavuza kandi ugasanga umenga kubera bakunda kugira kubagira ku nk'ibintu usanga umenga ni ibintu by'akagayo kandi ikindi nacyo ingorane bakunda guhura nazo rero kenshi barakunda kubirukana ugasanga babuze iyo bajya kurara mu gihe batarajya muri iryo shyirahamwe hanyuma abo nabo bagize ayo mashyirahamwe byo babyiza nyine bagiye baratanka mu mpangu ku mpangu kugira ngo bahimirize abantu abakozi bo mu nzu baba abakobwa baba n'abahungu kugira ngo baje muri iryo shyirahamwe kuko turumva yuko umenga barashobora kugira nk'icyo bubafasha n'ahandi hoho vraiment abakobwa bakorawe nawe kazi barafite ingorane nyinshi barahura n'ingorane nyinshi muri ako kazi kabo
urakoze cyane gose inosa. Madame Esther Nyandwi, kuri icyo kibazo nyine cy'abakenyezi abigeme baba babirukanye badafise iyo baja, hari icyo mutegekanyije kijyanye n'ikigo cy'aho borara canke mwubafasha aho boba barakitse umusaya mbere yuko baronka kandi kazi canke basubira iwabo mu ntara, bigenda gute?
Mu ishyirahamwe iwacu icyo kigo yuko turagitegekanya kugira ngo umukozi wo mu nzu yagize ikibazo bakamwirukana akagira harara kugira ngo tumwakire aronka habaraba mu kurindira yuko hari umukoresha doza kurondera umukozi cyangwa mukuru muronderera hazokora.
Mutegekanya ko icyo kigo mwokiro nka nko mu kiringo kingana gute? Ni ibintu mwatangiye kwiyumvira cyangwa musanzwe umufise umugambi wacu uri mu ngiro?
Bo ni umugambi uri mu ngiro, turiko turabitegura mu minsi mike yarashaka kuba cyabonetse.
Mwobashira mu nzu yaho baba canke mu mazu y'abantu, mutegekanya kubikora mute?
Oya, dutegura gukora kurondera ikigo cyabo, dufate apana mu mazu y'abantu, dufate kurondera nk'inzu ahantu inzu bashobora kubamo abo nyene bonyene.
Urakoze cyane. Reka twakire, ndabwiye ko turonse umwigeme wundi yitwa Apolline. Apolline, uranyumva?
Ego, na mahoro.
Mahoro neza Apolline, duhamagaye uri he, ukorera he?
Ndi mu Kabondo, nkamba mu ntara ya Ngozi muri Tangara.
Ikibazo cyangwa icyumviro, umwuga wo kurera abana wo ubayemo ute, bigenda gute kuri wewe?
Mbaye mu buzima bubi cyane rwose. Turafatwa na ariko turakora nk'akazi kabo, ugasanga ukora ijoro n'umutaga, ugasanga ataguha nk'inyica ntikize, akakuvuma amate mu maso, adawumva ngo ababoye n'abayaya murabaje babajagura mboga, tugakora ntibaduhembe. Urumva mengo natwe ntitwaremwe nk'uko abandi babaremye. Urumva biratubabaza rwose kubona tubakorera akazi kabo neza, ugasanga ntibaduhemba neza, kandi ugasanga nubwo baba batwirukanye batwirukanye nk'umengo si wa muntu Imana yarema, ugasanga batwirukanye nabi bakanatwima amahera yacu. Rero narakoze kandi nakora akazi kagoye cyane rwose, nararuha nkaruha rwose, mubwo banyirukanye ntibampaye amahera yandi kandi narayakoreye, bagaca bambwira ngo nubwo twoyakwima ngo ntaho wogenda kwitwara ngo kuko ngo wowe ntaho wodufatisha wewe. Numva nanjye canihebura cambona yuko umengo sindi umuntu nk'abandi, narataye ababyeyi naje kurondera ubuzima nk'uko abandi baburondera, mugo ugaca usanga ndiko ndafatwa nabi nk'uko umengo sindi umuntu nk'abandi. Rero nasaba abantu babakoresha ko natwo bomenya yuko turi abantu nk'abandi, akadufata nk'abana babo kuko natwe tuba tubakorera akazi kabo neza. Nayo mahera ubu narayahebye kubera bambwiye ngo nubwo wokwitwara ngo ntaho ngo uzogenda ngo ntaho uzogenda kutwitwarira wewe, rero nagira ndababaza nayo mahera mwumva nayaheba ntanke ndayakurikirane.
Reka tubaze Nyandwi, guma ku murongo tubaze Nyandwi. Estela icyo yo gufasha? Estela, urumvise uyu Apolline afite ibibazo bikomeye byo kuba umutima yaratuntuye umutima gukora amasaha menshi cyane. Turaza kugaruka ku kibazo cy'ayo masaha, uko mwishyira hamwe ujyanye umutegekanya amasaha ngahe bakwiye kuba bakora, ariko tubanze twishyure ikibazo cy'ubutungane kari yumvira kubitwarira abo bamukoresheje batamuhemba, ubona harakizere ko yashobora kuronka amahera yiwe?
Apolline, birashoboka ko yoronka amahera yiwe yakoreye, kuko arashobora kwitura urunani twiteze imbere tukabimufashamwo mu mwanya ukwiye no mu gihe gikenewe, mu gihe yemeye kuba umunywanyi w'ishyirahamwe urunani twiteze imbere.
Mu kanya kari imbere turaza kuguha ukanya ushikirize nimero zawe aho mukorera na telefone zanyu kugira ngo bashobore kubitura mubafashe kumbere mu bijanye n'ubutungane, ingene yo kwitura ubutungane. Ariko ku bibazo yashikirije cyane cyerekeye amasaha bakora, ukuruha cyane ijoro n'umutaga yavuze ko yakora akaruha cyane gose kuri mwebwe mushyirahamwe ryanyu mubona umwigeme arera abana asanzwe yokora nk'amasaha nkangahe ku munsi
umwigeme arera abana urazi nk'abigeme kenshi bafite n'ubuzima nubwa buri febre cyane abigeme n'abantu usanga atani ingufu nyinshi baba bafite nko mu kazi ka misi yose nko gukoresha nk'umwigeme kuva nka senke yo mu gatondo agashika nka saa tanu cyangwa saa yine agikanuye urumva nk'ibyo ni ikibazo kigoye cyane
mubona yo tangura nkasangahe kuri kusangapi kuri mwebwe kugira ngo ashobore gukora akazi kiwe neza afise ingufu kandi agakore neza yo tangura sangapi akarangiza sangapi yo ruhuka ryari uko mubibona gute
yo tangura nka size yo mu gitondo amasasita nkajya ruhukije abana nawe nyene akaruhuka uko ari gice usanga abandi bana saa cyenda babyutse bacya bisaba ko babaronderera ibyo bafungura ama akabirodera abana nkajya saa moya bagiye kuryama kuko we n'akazi kiwe ko kurera abana kaba karangiye nawe akajyana n'abana akaruhuka
urakoze cyane reka tujye ku murongo kandi abanyanya biradijwe rya Amerika barifuza gushikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire Charles uranyumva dozijwe Charles ikibazo canke icyumviro
eh icyumviro nayo ni kibazo ndabaza uwo mutumirwa wamwatumiye ati ko hari abana b'abakobwa bakora mu mazu ugasanga hari igihe bakora amezi abiri amezi atatu amezi ane hagira ko bahembwa shebuja akamubwira uti wanyibye iki noneho akamwirukana akamanyiza ko icyo yanyibye akamwirukana kugira ngo atamuhemba ya mafaranga yiwe ama icyo gihe nkamubaza ati se ni irihe tegeko baba bategekanya mu Burundi bakavuga ati ni itegeko rimurengera ahantu ashobora kwitura itegeko rishobora kumurengera akabona amafaranga yiwe bimenyekanye ko mbese shebuja yari yanamubesheye akanamurenganura n'amande akajya ko ikigira kabiri abantu baba bashiki bacu iyo baba bakora mu mago y'abantu bagerageze baba baca ubwenge bamenye icyo bakora hama baca n'ubwenge bamenye naho bashobora kujya kubariza ibibazo byabo iyo barenganijwe ndumva ibibazo ni bisari ibyo bibije
urakoze cyane Charles ese ranyandwe ku bijanye n'icyo kibazo cya Charles cy'ubutungane hari mubafasha mute iyo babituye bari mu ishyirahamwe bipfuza kuja kwitura ubutungane murabaherekeza bigenda gute
eto cyane turabaherekeza kuko turafite n'abavoka babikurikiranira hagufi kuko turafashe mu migongo
urakoze cyane urumva baraza mukabashikiriza abo bashikirizwa manza bakabafasha mu kuraba mu kubatunganiriza
ego cyane
urakoze tuje ku murongo twakire na Pacific uranyumva
ego ndabumva cyane
mahoro neza Pacific
mahoro neza kabisa ndabumva
duhamagaye uri hehe
yewe nsanzwe ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ha ku mugwa mukuru jewe narifise ikibazo icyo kimwe n'intererano ku bintu n'ibyo navuga ku bintu nkunda kubona ku bijyanye n'ibi by'abakozi bo mu nzu ibi rero by'abakozi bo mu nzu kubona abo bakobwa bashiki bacu bari kwavuga yuko hariho ibyo babona bahohoterwa cyangwa bapfumwa n'abana icyo jewe navuga yuko atakinyoma kirimwe mugabo gusa nkaca mvuga yuko nubwo baba bafise ishyirahamwe baba bitura rijejwe kubatunganiriza ariko ugiye kuraba usanga iryo shyirahamwe nk'abakozi bo mu nzu atari bose baba baririmo cyangwa baba barizwi kuko usanga benshi batarizwi uraze nk'ingene baba bafashwe kuko ugiye kuraba usanga mu kazi kabo menga nta porogarama gafise uko birukanwa umwanya uwo ari wo wose isaha iyo ari yo yose kuko nkajyewe ndazi nk'umukozi igihe kimwe nigeze gutaha ari nk'isaha zine z'ijoro usanga umukobwa yirukanwe mu izo saha ari hanze ndaheza ndamubaza ati kuraha n'amake ambwira ati jyewe akazi kamperanye banyirukanye izo saha ndamubaza ati none babaguhoye iki bambira ati jewe twashwanye na mabuja dushwanye mu mwanya ati yansohorera byose n'impuzu ati yaterera hanze ati aranyirukana nicyo gituma rero mvuga ati nubwo bimeze gutyo n'abakoresha kubera baba bafise ubwo bubasha kwabo bakozi bwo kubirukanya umwanya wari wo wose urumva nicyo gituma usanga abo bakozi bo mu nzu usanga bafise intamba mindi cyangwa ukugenza nk'uko babikosikuye aricyo gituma rero muri kiriya nicyo naciye nandika mvuga ati mbega abo bakozi bo mu nzu baba bafise amategeko abagenga nk'abandi bakozi cyangwa baba bemewe nk'abandi bakozi kandi naho ikindi nigeze kubona ngaha mu gisagara ni aho nigeze kubona kandi byaranavutse kenshi aho umuyaya yaturiwe biturutse ku gushwana hagati ya nabuzi nkaca mbaza ati uwo rero arongoye iryo shyirahamwe mbega hari aho boba by'ukuri boba bafasha abo bakozi bo mu nzu kubageza ku butungane ko tubona kenshi iyo byabaye biherera umuntu atacyo twigera tubona boba kibafasha cyangwa usanga menga nta ngufu zirimwo mu kubakurikirana bose cyangwa hoba hariho ukukurikirana koko boba bafise uburyo bwo kubagenzura uko bangana kose abakozi bo mu nzu ku buryo botunganirizwa kuko hari aho usanga bamwe badahembwa ugasanga arakoze amezi abiri ntahembwa hariho n'ibindi byinshi usanga bikunda gushikira abo bashiki bacu nko gufatwa ku ngufu nk'ibyo ubundi jyewe ndetse kuvuga ibyo ubundi hari uwo nzi yigeze gufatwa ku ngufu n'umukoresha wiwe agerageje kubibwira inabuja agashimwe yamuhaye kwabaye kumwirukana ibyo byose byarabaye urumva rero ni ingaruka mbi dukunze kubona kwaba bashyiki bacu aricyo gituma rero navuga ati iryo shyirahamwe ryari rikwiye kugira ingufu rikaraba uburyo ryogerageza ku buryo ryoshikira abakozi bose rikabigisha uburyo bokora uburyo ushikiwe n'icyo kibazo aho yokwitura ku buryo dufate hakabaho n'ibiro bokwitura ku buryo bibafasha mu buryo buboneka
urakoze cyane.
Hariho n'ikindi usanga kiriko kiri haraza nk'ubu usanga nk'abakozi bo mu nzu bakwa amakarata hano mu gisagara cya Bujumbura amakarata bivanye n'umwuga wabo ukumva ngo ugiye kubaza ukaca usanga ngo batumwe nabo mu iryo shyirahamwe ukaca rero usanga hariho amakenga hagati y'iryo shyirahamwe naho nyine usanga abakozi ubuhuye batariko barakizera urazi nk'uburyo bariko barafatwa muri kino gihe mu kwaka ayo makarata wibutse ugasanga hariho amande bamuca cyangwa ugasanga ajyanwe ku ikomine ugasanga rero hari ugufatwa nabi bijyanye n'ibyo ugaca usanga rero abari bafise icyizere ku iryo shyirahamwe bariko baramera nk'abariko barata icyizere ugaca usanga rero bagumye muri bwa bukoroni na bwa bujiji bwo kutamenya yaho bokwitura nkaca rero mbaza uwo muntu ati by'ukuri baba bafise uburyo baba barategekanije bwo gushikira abakozi bose ku buryo worenganwa yomenya aho yokwitura cyangwa uburyo bwo gushikira abakozi bose na burya tubona uguhohoterwa
urakoze cyane Pacifique birumvikana Pacifique washikirije ibitari bike byerekeye ukutirukanwa giturumbuka gufashwa mu butungane duhakanya Esther Nyandwi ndumva ko umurongo wawe wari wacitse sinzi ko wumvise neza ibibazo bya Pacifique ariko yatanguye avuga ibijyanye no kwirukanwa mu masaha nk'ayo mu ijoro hari ikintu mutegekanya cy'urwandiko hagati y'umukoresha n'umukozi wo mu nzu mutegekanya cyangwa mufise muri aka kanya cyofasha uwo mukozi wo mu nzu kutirukanwa umwanya wari wese akaburi yaje niyava duhere kuri icyo
ego cyane twebwe ari umukoresha tumuhaye umukozi avuye mu ishyirahamwe ryacu runaniteza imbere turamaze kumubwira amategeko agenga uwo mukozi wacu amasaha akoresha hadakwiye no kuzaramukoresha nk'ibintu bimurengeye hamba tukandikiranira hatategerezwa kuzamwirukana mu ijoro ari amakosa yakoze aritura bamuhaye umukozi akababwira ati umukozi wanyu twananiranwe uku n'uku akatubwira ukuntu byageze twumva twamuhindurira
abakunze kubitura cyane cyane ni nk'abande Gaestere ko akenshi nzi ko mu gisagara umuntu yakeneye umukozi wo mu nzu abaza bagenzi biwe inshuti ziwe kumuronderera ni igiki akenshi kibatuma babitura barondera umukozi nuko baba bamukeneye mu maguru masha cyangwa nuko baba bize yuko umukozi muza kubaha aza gukora akazi neza
nuko babize yuko umukozi tuza kubaha abazi gukora akazi neza kuko aba yarabyigishijwe
no guteka n'ibindi
ego
kubijanye none n'ubutungane ndazi twabivuze ko gato Pacific yashikirije yuko bofashwa cyane muri ugo rwego kumbure mwogerageza mbega mwishira mujyanyu abajejwe ibikogwa ni nkabangahe indongozi zishamwe zanyu ni bangahe kuko yabajije ikibazo cerekeye ugukurikirana abakozi bose bo mwishira mujyanyu bashobora ko hari benshi muri bangahe mwishira hamwe indongozi zishamwe
ndongozi zishira hamwe n'umunani
kubyo ko nk'abantu mufise mwishira hamwe muri aka kanya murashaka kubitaho muri umunani umwumwe akashobora kumvirizwa ibibazo byiwe
yego cyane
reka tujye
abo umunani hariho abandi bageretse ko 10 babafasha
kuvuga 10 n'umunani bajejwe ibikorwa byishira hamwe
yego cyane
abakozi biyandikishije mu ishyirahamwe ryanyu muri iki gihe ni bangahe
nko kuva mu kwa 11 turafite nk'abakozi bamaze kwiyandikisha mu ishyirahamwe bashika kuri 50
abigeme cyangwa bose abakozi imisore n'abigeme
n'abigeme
bose hamwe n'imisore bakora mu nzu bose hamwe abanywanyi mufite nk'abangahe
tuvanze imisore n'abigeme turafite nk'amajyana 350
reka tuje ku murongo twakire umunywanyi w'ishuri rya Amerika wa nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro reka duha kanya Gilbert uranyumva
ego
niriwe neza Gilbert uhamagaye uri he ego
niriwe
duhamagaye uri he
ndi mu Kayanza
ikibazo cyangwa icyumviro mu mwanya muto cyane
yego yego na nako ndabumviriza ariko rero nagira mbaze alo
turakumva Gilbert duga ku ijambo
kinagira mbaze ati ko numva ngo barabaha amakarata azobaranga mu kazi kabo bakora kamisi yose madosha barabatoza amahera 500 buri kwezi ese hari ukuntu nawo amateka zo bakingira kugira ngo nawo agashara kabo kadudu kwaba ko dusanga bahembwa amahera make ashoboka
urakoze cyane Gilbert ndumva hariho induru inyuma aho uri ariko kibazo cyawe kirumvikana turiko turaja ku musozo w'ikiganiro nk'uko twabivuze Nyandwi Esther kibazo cya Gilbert twongera dusozera ikiganiro hari ibikorwa muri imwe muri iki gihe byo kugerageza gufasha abakozi bo mu nzu nabo bigeme cyane cyane kugira ngo imishahara yabo iduge abatari bake bavuze ko ari ntica ntikize murabafasha muri ubwo buryo muri ico kibazo
ego cyane turabigisha urumva twamaze kuvuga ko tubigisha akazi ko guteka urumva hariho abajya mu kazi batazi nko guteka icyari abatazi kuvanga amavuta n'igisunguru ariko twe tubagenda twabigishije urumva akazi umaze kuba uzi akazi n'agashahara gatakiyongera hama kandi turabigisha n'ukuntu bashobora kugera uwo mushahara wabo ukazobafasha muri kazoza kabo
urakoze cyane gose Estelle Nyandwi tubibutse ko Estelle Nyandwi yajejwe ibikorwa bya misi yose by'ishyirahamwe twiteze imbere akaba kandi yajejwe gutanga inyigisho zerekeye inyifato nziza ku bigeme bakora umwuga wo kurera abana mu ngo Estelle Nyandwi akajambo ka nyuma n'impanuro ufise ushikiriza abakobwa abigeme canke abakoresha babo mu bo mu nzu ubigeme bo mu nzu n'abakoresha babo impanuro baha n'inkizihe cyo turasozera ikiganiro urakoze cyane
muri uko gusozera ikiganiro cyacu mbere na mbere hoho hariho ishyirahamwe rindi ryitwa Katede hari ukuntu rishaka kutuburabuza kugira ngo tubandanye umugambi wacu
iryo shyirahamwe ryitwa ngo iki
Katede
mu majambo make usigura ikibazo hama dusozere
rero uva tubona umenga bobo tubasha urumva bashaka kudukiramo mu migambi yacu mugabo
icyo dusozerera ko kubijyanye n'abakozi n'abakoresha twege twifuza ko abakoresha bogerageza kuza barafata neza abakozi babo kugira ngo nabo batere imbere
urakoze
baronke
ego urakoze cyane Estera Kanyakatubanye gake ariko wakoze cyane gose ku mpanuro n'ivyumviro bashikirije kuri iki kibazo ndashimiye cyane gose abigeme bahamagaye bashikiriza ibibazo babayemwo urakoze cyane na Fatuma Kalala Masia dufashije mwari kumwe na Oyani Tangishaka mugire ibihe byiza